Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe canke maramutse bivanye naho muherereye bakunzi b'ikiganiro yaga kigira 105 no mugambi urunani rw'amashirahamwe Alerte Internationale Pore Institut Internationale ku bufasha bw'amafaranga butangwa n'umwe bw'Aburayi mu gutorera inyishu vyose ku COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini. Duhere mu Rusenda. Ejo hahise ku munsi wa kane yagenekerezo rya 28/02/2021 niho hafubanwa iteka Vincent Duwayo yahoze arongoye site ya Rusenda mu ikambi y'impunzi y'Abarundi, akaba yahambwe kwirimbira iri mu site ya Rurinda. Nyakwigendera akaba yavira indani nk'uko vyemezwa n'ibitaro bikuru vy'Inondo, inyuma yo kugira igisita muri village zimbwe kwibarabara rikuru ry'igihugu nimero 5. Akaba yarasanzwe n'ubundi yari kwerekeza ku ivyo bitaro kwigenekerezo ya 25/02/2021. Bahejeje kumufuba amarira n'umubabaro mwinshi nivyo vyabogaboga mu mitima y'impunzi z'Abarundi bo mu site ya Rusenda aho yarasanzwe arongoye. Uwahoze arongoye kambi y'impunzi ya Rusenda umushinga na Emmanuel Nirameba avuga ko yakozwe ko cane n'urupfu rwa giturumbuka gumwe mu bari bagize komite nyobozi yo kuntwaro yiwe, akaba yahoze ari umukuru w'umutumba wa gatandatu. Atera kamo impunzi kubumbatira ubumwe mu kugwanya ikibi.
Uru rupfu rwashitse giturumbuka rwatumye je nka Emmanuel by'ukuri rwanturumbukiye nabifashe nabi by'ukuri byambabaje ku rugero ndashoboka. Ni kuva rero twarabanye impunzi z'Abarundi n'abakongomani, ntago nokwigera niyumvira yuko umuntu twakoranye nk'umude village nanje n'umukuru w'inkambi tugakorana umwaka wose tubanye neza, ko nokwiyumvira yuko ashobora kugira ikibazo ndetse kumva ku mutima wanje ubuze amahoro. Ni muri iyo ntumbero rero yuko je nohamagarira impunzi bagenzi bacu ko twobana mu mahoro n'umutekano. Icabaye nuko Imana yo itanga ububasha bwo kumuntu abaho canke nuko umuntu ashobora kubura ubuzima, niyo yonyine ifise ijambo ku muntu. Rero uyu mwene wacu yitabye Imana, Imana niyo yakoze ibyayo kandi yisubije ikintu cyane. Nohamagarira twese yuko twogira urunani tukabumwe kugira ngo dukomeze ubumwe hagati yacu nk'impunzi z'Abarundi, mbese noneho n'ubumwe hagati yacu n'abakongomani batwakire kugira ngo tubashe gutegura ubuzima bwa kazoza mu buzima bubi tubayemo muri inkambi.
Jimmy Bishemeye arongoye komite nyobozi y'ikambi ntacyo yaronsa avuga uretse gukorora amosozi imbere y'abatwagwa biwe. Wa mutegetsi akaba yakengurutse ivyaranguwe na nyakwigendera akavuga ko agiye kare bari bakimukeneye.
Tariki 25 z'ukwezi kwa mbere niho twumvise inkuru y'umubabaro yagaca mugongo yakwigendera Ndwayo Vensa, inshuti yacu twabuze tutanse. Turonka ayo makuru yuko yitabye Imana. Ubutumwa twotanga ni uguhoza, turahojeje umuryango wabuze, turahojeje kandi isite yahora ahagarikiye, turahojeje ikambi yose muri rusange hamwe n'abakongomani bari bamunzi abo biganye n'abandi bakoranye ibikorwa bitandukanye.
Itororo kanirizo ry'amakuru ongeya rikaba rihojeje umuryango wiwe. Umugwi w'ishirahamwe ry'amareta yunze ubumwe mu kugarukana amahoro muri Repubulika ya Rusange ya Congo MONUSCO hamwe n'ishirahamwe panzi ry'agashimwe k'amahoro ka 2018 kitiriwe Nobel riserukiwe na Dr Denis Mukwege bari muri komine y'Iminembwe kuva kuri wa kane igenekerezo rya 28/02/2021. Bari mu rugendo rwa leta rwo gutemberera ibitaro bikuru vy'Iminembwe kugira ngo bafashe imiti abahuye n'ivyago bagahohoterwa, abakorewe ivyamforambi hamwe n'abahohotewe bifatiye ku gitsina imigwi yitwaje ibigwanisho bo mu mataba no mu misozi miremire y'Iminembwe. Aya n'ayandi tuyabwirwe n'igisho ryacu riri Iminembwe Foster Byiringiro.
Gupima no kuvura abagore bagize ibyago by'ihoterwa rishingiye gutsina n'uburenganzira bwa kiremwamuntu niyo ntego nyamukuru y'itsinda ry'abakozi b'umuryango w'abibumbye ONI na Fondation Panzi mu karere ka Minembwe. Ibi bikaba byaratangajwe na Bwana Crispe Kashale ushinzwe itumanaho muri Fondation Panzi mu kiganiro yakoranye n'itangazamakuru kuri uyu munsi wa kane minsi 48 mu kwezi kwa mbere muri mwaka turimwo. Yavuze ko kandi bazanye n'itsinda ry'abadokteri bafite inararibonye mu kuvura no gutahura izi ndwara. Mwamenya ko ibi bikorwa by'ubuvuzi bizakorega ku bitaro bikuru by'akarere ka Minembwe kandi kubuntu bikaba bizafata iminsi 3. Kiganiro yaga Jiringo Foste mu Minembwe.
Aha niho nsozereye iyaga ni ya San Shabani na Marie Charles Nahazwe bayi bateguriye barongowe na Manuel Nirameba kuri mikoro yari jewe Mabe Kavunja Poli na ubutaha.